Ikete yanditswe na Yakobo. Yakobo ikigabane cya mbere. Yakobo, umushumba w'Imana n'ubumwami Yesu Kristo, ndabandikiye abo mu miryango 12 y'abasabagiye. Ni muganuke. Mwiyumvire ko ari ivyo kunezerwa rwose. Bavukanye. Ni mwarwa mu bibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko yigeze ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Ariko kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako ngo mubone gutungana rwose muhinguwe mudahajije na kamwe. Ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge, nabusaba Imana igabira bose ititangira itama idaterana imirarwe azobuhabwa. Ariko asabe yizeye ataca kekeranya, kuko ubukekeranya ameze nk'umupfunda w'umukiyaga utwarwa n'umuyaga usimbagurizwa. Uwo muntu ntiyumvire ko ari n'ico azohabwa n'umwami Imana, kuko ari umuntu w'imitima ibiri ahindagurika mu nzira ziwe zose. Ariko umuvukanye umufafarani yirate ko akujijwe, umutunzi nawe niyirate ko acishijwe bugufi, kuko azoyoka nk'amashurwe y'ivyatsi. Kuko izuba rirasa rizanye indugumba rikumisha ivyatsi, amashurwe yavyo agahunguruka, ubwiza bw'ishusho yayo bugashira. Uko ni kumutunza azoyonga mu ngendo ziwe. Harahirwa umuntu yihanganira umugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igisibo cy'ubugingo icyo Imana yasezeraniye abayikunda. Umuntu niyageragezwa ngo akore ibibi, ntavuge ngo Imana niyingerageje, kuko Imana itageragezwa n'ibibi kandi nayo ntawe ibigeragereje. Ariko umuntu wese ageragezwa iyo akwezwe n'ibyo yifuza bikamusuka. Maze uko kwifuza gutwara inda kukavyara icaha, icaha kimaze gukura kikavyara urupfu. Ntimuzimire bavukanye inkunda. Gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru, vyururuka biva kuri se w'imico adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Nk'uko yabigabiye ubwayo, yatuvyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'ivyeze ubwa mbere mu biremwa vyayo. Ivyo murabizi bavukanye inkunda. Yamara umuntu wese niyihutire kumva, atebe kuvuga, atebe kuraka, kuko ishavu ry'umuntu ridakora ivyo kugororoka kw'Imana. Nuko rero mwiyambura imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Kandi mube abakora iby'iryo jambo, ntibo baryumva gusa mwibeshe, kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye umuciro mu maso hiwe yavukanye. Amaze kwiraba akagenda, uwo mwanya agaca yibagira uko asa. Ariko uwitegereza ivyagezwe bitunganye rwose ari vyo vy'umwidegemvyo akabishishikara, atari uwumva akavyibagira, ariko ari uwubikora niwe azohabwa umugisha mu vyo akora. Umuntu niyigira ngo ni umunyedini ntafata ururimi ariko agahenda umutima wiwe, idini yuwe izoba ari iy'ubusa. Idini itunganye itagira agasembwa imbere y'Imana Data wa twese no kuraba imvuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo, no kwirinda ngo ntiwanduzwe n'ivyisi. Yakobo ikigabane cya kabiri. Bavukanye, kwizera umwami wacu Yesu Kristo w'ubwiza ntikubemwo kurobanura abantu kucubahira. Mu ishingiro ryanyu nihinjiramwo umuntu yambaye impeta y'izahabu n'impuzu zishajije, hakinjira n'umworo yambaye impuzu mbi y'ubuhoma, namwe mukitegereza uwambaye impuzu zishajije mukamubarira muti niwicare hano heza, kandi mukabarira nyamworo muti weho hagarara hari canke icara hambavu y'ibirenge vyanje. None se ntimuba mwisobanuye mukaba bacamanza biyumvira ibibi? Nimwumve bavukanye inkunda, mbega Imana ntiyatoranije aboro b'ivyisi ngo babe batunzi mu kwizera no kura ku bwami yasezeraniye abayikunda? Ariko mweho mwatetereje umworo. None abatunzi si bo batwaza amanyama bakaba ari bo babakwega babajana mu manza? Si bo baryoye izina ryiza mwitirirwa? Mugabo namba mushitsi cyagezwe cy'ibwami nk'uko canditswe ngo
mukunda ababanyi banyu nk'uko mwikunda muzoba mugize neza.
Ariko iyo murobanuye abantu kucubahiro muba mukoze icyaha mutsinzwe n'ivyagezwe ko mubaye abanyabicumuro, kuko umuntu wese azokwitondera ivyagezwe vyose agatsitara kuri kimwe azoba acumuye kuri byose. Uwavuze ati
ntugasambane,
niwe yavuze ati
ntukice.
Nuko rero niyo utasambana ariko kica, uzoba ucumuye ku vyagezwe. Muvuge kandi mukore nk'abagira bacirwa urubanza n'ivyagezwe bizana umwitegenzo, kuko urubanza rutagirira akagongo utagize akagongo, ariko mu rubanza ikigongo kiratsinda. Vyomara ikiga bavukanye, namwe umuntu avuga yuko afise ukwizera atabikorwa akora, mbega uko kwizera koshobora kumukiza? Nihaba ari uwo muvukana ari we wese yoba yambaye ubusa, agenda aburanirwa ku vyo kurya, maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ivyo mubiri ukena. Vyomara iki? Niko bimeze. N'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri konyene oba gupfuye. Nk'umuntu yovuga ati wewe ufise ukwizera, jewe mfise ibikorwa. Nyereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa, nanje ndakwereka ukwizera kwanje guserurwa n'ibikorwa vyanje. Wemera yuko Imana ari imwe? Ugize neza. Abadayimoni nabo nyene baravyemera bagahinda gashitse. Ariko wa muntu w'imburakimazi we, mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari uko ubusa. Aburahamu sogokuruza, mbega ntiyahinduwe umwere n'ibikorwa? Hamwe yari atanze umwana w'Isaka kwishikanwa amutanze ku gicaniro. Ntubona yuko ukwizera kwafatanije n'ibikorwa vyiwe, kandi ko ukwizera kwahinguwe rwose n'ibikorwa? Kandi canditswe kirashika kivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka, kandi yitwa umukunzi w'Imana. Murabona yuko ibikorwa ari byo bihindura umuntu intungane, atari ukwizera konyine. Kandi narahabumaraya niko vyabaye. Mbega ntiyahinduwe umwere n'ibikorwa, kuko yahaye za ntumwa inda akazirangira iyindi nzira? Nk'uko umubiri utarimwo imwe mu bupfuye, ni ku kwizera kutagira ibikorwa kumera kuba gupfuye. Yakobo ikigabane cya gatatu. Bavukanye, muri mwebwe ntiyakabe benshi barondera kuba bigisha, murazi ko tuzocirwa urubanza rurutiza abandi, kuko twese dutsitara muri vyinshi. Umuntu wese adatsitara mu vyo avuga aba ari umuntu atunganye rwose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Iyo twambitse iminyororo mu minwa y'ifarasi kugira ngo zidukurikire, duhindukiza n'imibiri yazo zose. Kandi raba n'amato naho yoba manini manini ate, agakubebwa n'umuyaga uhuhuta cane, ingafe naho ari ntonto cane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba. N'ururimi niko ruri, n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye. Raba ishamba naho ryoba riri nirite, ridomekwa n'akariro gake. Ururimi n'umuriro, ni kibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, rumanya umubiri wose, rudomeka kubaho kwacu kose, narwo ruba rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu, kandi barabigunze. Ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. Nubwo bicambagirana rwuzuye ubumara bwica. Urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamwe umuhezagiro n'umuvumo. Bavukanye, ivyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryo dudubiza amazi aryoshe nayo mu rurazi mwumbi zimwe? Bavukanye, mbega umusukoni washobora kwama Elayo, canke umuzabibu wo kwama isukoni? Niko amazi y'umunya adashobora kuvamwa yaryoshe. Ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ibikorwa vy'ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge? Ariko namba mugirisha ry'inkazi mu mitima yanyu, mugakunda kwirema ibice, ntimwirate, mubesha, mucumura kukuri. Ubwo bwenge si bwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko ubw'isi, ubw'abantu n'ubw'abadayimoni. Kuko aho ishari riri, mbona kwirema ibice ariho umuvurungano uri n'igikorwa kibi cyose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, ijya mbere buratunganye, kandi n'ubw'amahoro burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya. Kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya. Yakobo ikigabane cya kane. Muri mwebwe intambara ziva hehe n'imitongano iva hehe? Mbega ntibiva mu bibahimbara birwanira mu ngingo zanyu. Murifuza ariko ntimuhabwa, murica mugira ishari ariko ntimushobora kuronka, murarwana muratabara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwa kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Yemwe basambanyi, ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana? Nuko umuntu wese agomba kuba incuti y'isi aba yigize umwansi w'Imana. Canke mwiyumvira yuko ivyanditswe bivugira ubusa ngo nkwemu yatugerereyemwo atwiyegereza fuha ariko itanga ubuntu burushirije? Nico gituma ivuga iti,
Imana igwanya bibona ariko abicisha bugufi baha ubuntu.
Nuko mugamburukira Imana ariko murwanyi wa mugararisha nawe azobahunga. Mwiyegereze Imana nayo izobegera. Yemwe banyavyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mubabare muboroge murire, ibitwengo vyanyu bihinduka amaborogo, umunezero uhinduka umubabaro. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana nayo izobashira hejuru. Bavukanyi ntimuvuganane nabi, uvuga nawe umuvukanyi cyangwa uhinyurira umuvukanyi ku mutima abavuze nabi ivyagezwe n'ivyo abahinyuye. Ariko iyo uhinyura ivyagezwe ntubu vyitondera, ubaye umucamanza wavyo. Ubushinga ivyagezwe ariwe mucamanza, ni imwe gusa niyo ishobora kurokora no guhonya. Ariko we uri iki uhinyura mugenzawe? Umve rero, yemwe abavuga ngo uyu munsi canke ejo tuzoja mu gisagara c'inaka, tuzomarayo umwaka tudandaze turonke inyungu, ariko mutazi bizobejo, ubuzima bwanyu ni ngiki? Muri umwuka ubone ku mwanya muto ugahava uyonga yonga. Ariko mwari mukwiye kuvuga muti, Umwami wacu niyabikunda tuzoramba kandi tuzokora dutya canke dutya. Yamara none mwirata kwihayagiza kwanyu, ukwirata kose bene uko ni kubi. Nuko uwuzi gukora neza ntabikora bimubera icaha. Yakobo ikigabane cha gatanu. Ehe rero yemwe batunzi, nimurire muboroge kuko mugira mufutana. Ubutunzi bwanyu buraboze, impuzu zanyu ziriwe n'inyenzi, izahabu n'ifeza vyanyu binyengeterewe n'ingese, ingese zavyo zizobicawo naco kubagiriza zizonyengetera imibiri yanyu nk'umuriro. Mwarundanije mu minsi y'umuhero. Ehe ingero z'abashwabuzi babashwaburiye imirima, izo mwabagunze zirataka. Amaborogo y'ababashwaburiye yinjiye mu matwi y'Uhoraho nyene ingabo. Mwidibamiye mwisi, mwihaye ibibahimbara, mwaguwe mpishi mu mitima ku munsi wo gukeka kugwa. Mwatsindishije intungane muramwica ntiyabarwanya. Nuko bavukanyi mwihangane mushisaho Umwami Yesu azozira. Ehe umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushitsaho izorongera imvura y'agatasi n'iy'urushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima kuko kuza k'Umwami kuri hafi. Ntimwidodomberanire bavukanyi kugira ngo ntimucirwe kwiteka. Ehe umucamanza ahagaze ku rugi. Abavugishijwe mu izina ry'Umwami Imana babera ikigereranyo bavukanyi cyo kubabazwa no kwihangana. Yabihanganye tubita abahirwa. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye iby'Umwami Imana yaherutse kumugirira ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongo. Ariko bavukanyi, ikiruta vyose ntimukarahire. Nimurahira ijuru, isi canke iyindi ndahiro yose, ariko ijambo ryanyu ribe ego ego, oya oya, kugira ngo ntimucirirwe ku rubanza rubatsinda. Muri mwebwe ntihaba hariho ubabaye nasenge, namba hariho ururaniwe mu mutima naririmba ishimwe, muri mwebwe namba hariho urwaye natume kwa bashinga ntaho ibishengero baze kumusengera bamusiga amavuta ya Elayo mu izina ry'Umwami wacu. Kandi ugusenga gufatanije n'ukwizera uzokiza umurwayi, umwami azomuvyura, kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharirwa. Mwaturanira ibyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukirindwa ugusaba kumugorosi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyako. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu, yongera gusaba ijuru kuri imvura isime z'imirima yayo. Bavukanye yagira umuntu muri mwebwe azimira akava kuvya ukuri uwundi akamuzimurura, mumenye yuko uwuzimura uyu munyabyaha akamukura mu nzira yiwe yazimiriyemwo, abamukirije ubugingo urupfu kandi abapfutse ibyaha byinshi.